Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti na mabagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Kuri uno munsi wa kabiri tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2016 muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kaze mwese.
Umuntu yafise ama grenade abiri biboneka ko yashaka kuzitera mugabo imwe iramuturikana hamicira muhitana ikibazo cyihitana n'uwundi muntu mu bari bahari.
Uwo ni Albert Nduwimana, buramatari w'intara ya Ngozi, avuga kuri grenade yaturitse mu ntara arongoye. Ni mu kanya gato tugiye kubashikiriza kandi inkuru yerekeye umugambi wa leta y'u Burundi kugira intara ya Gitega umugwa mukuru wa politike. Duhere mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Ngozi, grenade yaturikiye mu gisagara cya Ngozi mu gitondo cyo kuri uno munsi wa kabiri ihitana abantu babiri, bane barakomereka cyane. Mu bo yahitanye harimo uyo yarayifise. Buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana avuga ko uwo yayiturikije yari umusirikare wo mu ikambi ya Ngozi, yarafise izigera kuri zibiri, grenade zibiri, akavuga ko yarafise intumbero yo kuzitera mu bantu ibararikagwa ibikogwa byahungabanye muri ico gisagara ca Ngozi umwanya muto byaciye bisubira kubandanya nk'uko bisanzwe. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze aratubwira ibindi kuri inkuru.
Iruhande y'ishure shingiro rya Ngozi ya kabiri, ahahurira ibarabara riva kuri katedrali ya Katolika rigana komisariya n'igipolisi n'iriva kuri provinsi rigana ishirahamwe Regidezo, niho haturikiye grenade yahitanye ubuzima bw'abantu. Muri ico kibanza kiri mu gisagara ca Ngozi hari igituro c'abunguruza abantu ku makinga, ni muri karitiye ya Gabiro. Abarokotse twasanze muri ico kibanza canke abakomeretse twasanze mu bitaro vy'Ngozi bavuga ko ivyabaye vyamaze akanya isase ku buryo bw'uko atavyinshi bashobora gushikiriza.
Je ntana kimwe nzi kuko numvise ikintu gipima nk'ibiri gihumbi kintu bitaka kwitaka gusa candatarika mu mbaraba akintu nakimwe no bivuga ko ntana kimwe nzi
twaya jado hagarara mu gusa ntwa tuzi ni yapfuye hayimanye ni tumvanye n'uruntu rumuturikiye mwo natwe nyene dusanga ni twagize twiraba dusanga twakomeretse
nimwe arimo sanzwe muhora mu mubona ngahe Ngozi
ni ko yari umusoda ngahe Ngozi yahora kora muri mesa mukobo yari yavuye gukorera
tugwa umuntu ukuntu yaje ntamwabonye ukuntu yaje nuko byazitangaje tugiye kumenya ntajenge kumubona nabone ajyamye none grenade yamukubise
ibararikigwa abajejwe intwaro n'igipolisi baciye bahashika. Arubera Nduwimana buramatari w'intara ya Ngozi aratubwira ivyo bahasanze n'uwo ibara ryaturutseko.
Hagati ya saa moya na 15 na saa moya na 20 umuntu yafise ama grenade abiri biboneka ko yashaka kuzitera mugabo imwe iramuturikana hamicira muhitana ikibazo cyihitana n'uwundi muntu mu bari bahari, hanyuma abandi bane barakomereka. Mwo bane harimo n'umwana yagiye kwiga mu mashuri mato mato.
Uwo muntu mwamwatohoje yarasize grenade yoba yari umuntu nyabake.
Ikiboneka uwo muntu n'umuntu yaratorotse mu gisoda nje yaragikora mu gisoda biboneka yuko mu mwanya w'umuntu yatorotse kuko yambaye za sivile mugabo bashoboye kumumenya yuko ari umusoda.
Buramatari w'intara ya Ngozi avuga ko umutekano ugihungabana n'akazi kahungabanye umwanya muto ibikorwa bica birasubira kubandanya uko bisanzwe. Kukaba nkako dushika mu gisagara ca Ngozi ibikorwa vyariko birabandanya ukuri kwamye havuyemo ku ishuri rito ya Ngozi ya kabiri. Umunyezamu twasanze kuri iryo shuri yatubwiye ko abana n'abarezi batashoboye kugumya umutima kubera ivyo bari bahejeje kubona mu gitondo c'ubu wa kabiri.
Kugira batahe bumva hajyanye haciye umuntu yipakije ku ikinga w'umusirikare hama ngo babona ngo ibintu biri kwafumba mu mfuko w'ikoti hama ngo kica kiraturika. Abanyeshuri bose rero baca barashwiragira bashwiragiye umuyobozi niwe acabwiye ati nimutahe uno munsi ntimwiga amashuri yose aruga
Bamwe mu banyeshuri twasanze bashengereye ahaturikiye ico kigwanisho basaba ko umutekano ucungerwa ku mashure. Basigura ko atari ubwa mbere hatogwa ibigwanisho biteze hafi y'amashure mu gisagara ca Ngozi.
Umutekano wo bamwishi nko ku mashure kubera amashure sirimwe bo babateguye ibintu nk'ibi no mu misi heze aho haruguru kuri officiere barahatoye amagerenade nkuko ku mugaho n'ibyari biteze.
Twararibonye riteze nyere dakwa kuri tora tubona ubutsinga buzinze nkuko buteze hijya no hino. Ahimande y'ishuri nyene aho kwa rugero rupango rw'abapolisi nyene cyahamagara basoda na pickup nyene ziraza nyinshi bati baca tujya tujyajya baca bararitegura nyene twumva ruraturitse kabisa. Twe dusaba abanyeshuri twebwe twiga nko mu mashuri yisumbuye cyangwa amatomato yuko batuzanira umutekano bakubaka nk'impango ku mashuri.
Kiretse ivyabaye mu gitondo cy'uwa kabiri uramutswa intara ya Ngozi arubera indu w'Imana avuga ko umutekano usanzwe wifashe neza mu ntara arongoye.
Kiretse ico cabaye uyu munsi mbona yuko ni Imana yakigaragaje kuko waraje kugirije nawe yabigiyemo byamuhitanye. Ahandi muri rusange umutekano Ngozi wifashe neza mu makomine yose.
Abakomeretse basanzwe ari n'abanyagihugu bato bato babeshejweho ku munsi ku wundi n'akazi ko kunguruza abantu ku makinga basaba gufashwa.
Kosaba cyeje intara kobo gira bakatuvuza tugakira kandi urabona nk'ubi miryango n'ubi cyayishwa n'inzara utwo dukinga nyene nitwo twarondera rasiyo nitwo twari hinzu numva none numva tuzoca tubaho gute.
Cyo nsaba bacecwe nk'ara busaba ko bagira ikintu badufashije ko nka jewe na ora nyonga ikinga ubu nta kinga zose wakunyonga vuba sinzi ko bizona kunda ko kugurukwa kwababaye gose cyane.
Niyo nzima Albert arongo ishiramwe ry'abunguruza abantu ku makinga mu ntara ya Ngozi avuga ko ivyo kuvuza bakomeretse bamaze gutangura kubivugana n'abajejwe intwaro. Amenyesha ko ari nabo bafashije kugira kwa muganga bashobore kuvura abakomeretse ata amafaranga babarihishije imbere. Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze. Tuve Ngozi tumanuke gato hagati na hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega aho iyo ntara igiye kuba umugwa mukuru wa politiki mu Burundi mu minsi iri imbere. Ibyo nivyatangajwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu Pascal Barandagiye aho yari yakoranije abajejwe intwaro kuva ku mitumba gushika ku ntara kugira ngo barabire hamwe ivyo banza gukogwa kugira uwo mugambi ushobore kurangurwa. Mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana arabidushikiriza.
Muri iyo nama yakoreshejwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu Pascal Barandagiye yamenyesheje ko atanke iki gisagara ca Gitega kigiye kuba umugwa mukuru w'ivya politike. Pascal Barandagiye yavuze ibituma vyatumye ico gisagara kigomwa.
Gitega irafise novuga ingabirano nyinshi no kwitareza tu zishobora kuyituma iba atankeka umugwa mukuru wa politike. Umuji wa Gitega ni umuji wagutse tegeri mu ntara zigifise aho kubaka. Muramaze kumva ko nk'inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka bizoduga. Kumbure n'andi ma service akomakomeye. Kubera Gitega iri hagati mu gihugu. Gitega ni ntara yateye iteka vy'ukuri. Murazi ku Burundi ari umutima wa Afrika, Gitega nari gaciba umutima w'u Burundi. Ko iri hagati rero novuga nti igihugu cyose kizohatorera gahengwe ko ari ama service abantu bazoronka batavunitse.
Umushikiranganji Barandagiye yavuze nico ariko barakora kugira iyo ngingo ije mu ngiro vuba.
Turiko turahimiriza abarini mitahe kwizana ngahe Gitega. Vyukuri ntitwakwemeza ko ubu uburaro buhari buhagije. Turiko turabahimiriza haba mu vy'intwaro reka ndetse mbere n'imvukira. Turiko turahimiriza ku buryo bazana imitahe bakubaka ngaha Igitega uburaro n'amahoteli. Ariko arakogwa bitari bike haba muri ibi vy'inkino ibivuga vy'umupira biriko birategurwa. Eka novuga yuko ubu turindiriye ko umuhango uja mu ngiro tugasaba ndetse mbere n'abajeje gutunganya igisagara ko bagitunganya bisunga iyo ntumbero. No kuvuga igisagara gatunganywa ku mategeko hagategekanywa ibibanza bijya twita espace vert ahazoje amashuri ahazoje amavuriyo niyo ntumbero turimo turahimiriza umwe wese mucajejwe gukora yisunga iyo ntumbero.
Ihangiro mwihaye mubona yuko uwo mugambi uzoca mu ngiro mu myaka ingana?
No nshaka kubesha sinovuga ngo ni kiringo cy'imyaka ingahe ariko icifuzo aba mu ntwaro icyumviro nuko iyo hangiro twolishikako ningoga ntakiringo no shobora gutanga
iyo ngingo ikaba yakiranye urweze n'abavuka ntara mu ntara ya Gitega
wege nk'abanyagitega twavyagira neza cyane gose kandi niterambere nkatwege imvukira eka nino kwagu n'umugambi mwiza ariho bimwe imwe twaraturondere bujumbura bigiye kuza turarondere ni Gitega
do kiba capital ngira ngo iyi Gitega je zanze mvuka nga ubwo nkinibaza yuko bizoba ari vyiza gusuba
vyiza kubereka
Jiza kubera ibikorwa byinshi ni batwizurangurirwa ngaha ubuzibuzugwira kubera byinshi wasanga biri bujumbura cyane cyane eje ni bazako tuzoronka n'ubuzibukagwira tukaronka nyene byo dukora byinshi ko nibaza
akarusho kumenya Gitega ni kanini ubwa mbere na mbere bisigura yuko ariho ubuzumwe mwebwe bahora bakorega bujumbura uzokorerwa ngaha Gitega abahora bava Gitega baje bujumbura ubazobironka ngaha hafi
akarusho kobaho nuko abategetsi batubaye hafi ko babakorera muri ntara ya Gitega twobitura mu buryo bworoshye atarugendo rurerero rurinze ku
ikana bavuka mu zindi ntara zihanura bibe na Gitega barashimiye ngingo kugituro c'imiduga Ija changiva mgisagara cha Bujumbura twahuriye na Rubeo Minani akora mu ntara ya Karusi
nuvuga ko kapitali politike ibaye iyi inye y'Igitega abanyaruyigi na Karusi twese iterambere cha dushikira uko abatujejwe baba ari hafi yacu hanyuma kandi nabene gihugu baca bashikira abaturongora hejuru bari hafi yacu
iyo nama yakoreshejwe n'umushikiranganje barandagiye yabereye mu gisagara cha Gitega mu bigo vy'ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi hari hatumiwe abajejwe intwaro kuva hasi gushika ku rwego rw'intara hamwe n'abajejwe ubuzi butandukanye mu ntara ya Gitega Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
ubona ho reka tumanuka ibujumbura Uburundi bwifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe gutanga amaraso ibirori byabereye ku mugwa mukuru wa Bujumbura mugenzi wacu Fidelite yishatse umenyesha makuru y'ishuri rya Amerika yabikurikiranye Uyu mwaka icivugo c'umunsi mpuzamakungu hari gutanga amaraso niki gikurikira gutanga amaraso n'unywanyi butagira imbibe kandi butavangura ibirori byo guhimbaza uyu munsi mukuru byabereye mu kigo c'igihugu kigeje kwegeranya no gucyora amaraso Saint-Thérèse mu Funyafunyi y'Igifaransa muri ico kigo kiretse abari baje muri ivyo birori hariho n'abantu bari kubatanga amaraso abo twaganiriye barishimiye ikorwa kizaba ariko bararangura mu gutanga amaraso
ubwe gutanga amaraso nuko ari vyiza kandi bihimbaye kubera amaraso afasha imbabare inyuma
Fatin Hongaha Murundu, Rabona, who had a Masanga Meshi, Halimanokanish, Utanza Marasurero, Abayaki, never a Shura Pierre of Zorosh.
Ariko Kandi, we have Seneki Mazuko, Yo, Gizel Mun Hawaj, because of Kamutera Maraso, Ashura Pierre of Tagorani, Ashuran Kuyago Kubund, Kuberu Sans, Rumodone.
Amaraso atangwa ku buntu yamara mu bitaro uyategwa atanga amafaranga abatanga ayo maraso batahura ko atotegwa abagwayi ku buntu kubera ko hari ibikoresho byakoreshejwe mu kuyegeranya no mu kuyacyorora yamara basaba ko yotangwa ku buntu mu gihe habonetse abadafise amikoro yo kuyagura
baravuga yuko agugwa ariko bavuga yuko amahera batanga tarayo kugura amaraso na ibindi bikoresho bijana nayo maraso bituma bayahingura naye amaraso kubisanzwe nta kiguzi boshobora kuronka bayari bavuze ati bagombora rihishye nkuko na kwe batubwiye yuko batugurira tamahera boronka baduha kugira tuyaba
kubanyagihugu batobato badafise uburyo batafise amikoro nibaza ko leta yoraba kayaba hagunu canke kagabanya ibiciro bituma bashobora kuyaronka
akamutotera leta yoraba uwo muntu abari mu bitaro uko kuntakeneye ayo maraso babonye adashoboye kuri hayo mafaranga baba bamuciye bakamureka kuko nabone baratuma ko umuntu akayatanga atamahera rinze gutanga
agasaho kamwe kamaraso gasoka kigo Saint-Thérèse kari ku mafaranga y'5000 gusa by'amarundi ayo maraso amaze gusoka ico kigo nta giciro zina abagifise gihindagurika bivanye n'ibitaro nkaho twaciye ku bitaro bimwe bimwe byo mu gisagara cha Bujumbura twasanze agasaho kagugwa hagati y'amafaranga 600 n'amafaranga 800 aho niyo umuntu agize imana akayaronka kora ko hari gihe bishika ayo maraso gakena mu bitaro ndetse mu mwaka wa 2014 yarigeze kukena ku gwewe w'igihugu Menaha Njamubiri ni umurundi wa mbere amaze gutanga amaraso inshuro nyinshi nkuba ko amaze gutanga amaraso inshuro zishika igihe 6 uyu murundi yaronkejwe gashimwe mu byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari gutanga amaraso yashyabonera akaryo ko gusaba abaraho babijejwe ko bogerageze ko bashobora kugira ngo amaraso ntasubire gukena
bantu mukuraniye ngaha cyane cyane mwebwe mwitanga cyane kugira mu rukoro ubuzima ndabasabe dusure kumva muri iki kigo ko byama byashitse rimwe rimwe kenshi twumva ngo hariho amaraso yabuze mu bitaro kanaka icyo kintu tugisezere guhera uno munsi kubera mwebwe kubera twebwe
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu ijambo bwashikirije harimo ko ubufite icyifuzo kijanye nuko bokomana mu biko amarasa kwiye aho bayakeneye bose badashobora kuyaronka muganga Felicien Nzotungwa nayo umuyobozi mu bijyanye n'ubuhinga mu kigo CNTS bavuga ko ingingo zishemeye ziko zirafata kugira ngo amaraso ntasubire gukena muri izo ngingo harimo kugwiza ibigo hagati mu gihugu bifite uburyo bwo kwegeranya no gucyorora amaraso mu kigo CNTS bavuga yuko bageze ku bigo bine biri hagati mu gihugu mu ntara za Cibitoke Ngozi Gitega na Bururi Ibujumbura Fidelite Ishatse Ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Abanywanyu bijwi rya Amerika bashikirije ivyiyumviro kubijanye n'ibiganiro bigamije guhuza Barundi bitegekanije kubandanya iyarusha muri Tanzania baganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kiganiro muri Sanga mu kanyagaheze twumva ivyo abanywanyu bijwi rya Amerika bashikirije
Ildefonso we wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe
niko kwibi biganiro ubinenga
eh
urabinenga ute
no kuvuga yuko turabona ibi biganiro ubwa mbere hoho twokeza cyane umuhuza nubwo tubona yuko bitariko biragenda nkuko byabwizo kugenda ku ntambuko kumure ageze ko muri kino gihe urabona yuko ariko arashiramo ingufu ariko aragerageza ariko mugabo turabona yuko igihe giciye ni kirekire bitanguye ariko tutabona yuko hariho urugero rugeze ko ukabona yuko hariho ukudashaka kwa bamwe bamwe yasaba yuko habamwe ugushaka kunini kugira ngo kumbure abarundi bongere kubana babona yuko bishobora guteba bikamara igihe kirekire bariko baravugana bariko baravugana imyaka n'iyindi gahera ariko byari ibintu byabwirizwa kumara igihe gito kugira ngo abarundi bongere kubana mu mahoro
niko Sildofo muri abo ngabo uvuga bafitemo uruhare rukeya uravuga uti umenga ku ruhare rwa leta nta gushaka kunini gwari leta ubona itabishaka gute
kuko urabona yuko kenshi baravuga ati haramahoro haramahoro nta ngorane nimwe yari akavuga ati haramahoro no kuba yuko kabana yuko bagenda kuganira kubera inguvu ziba zasizwemo inguvu babasizemo kumbure muza uko bariko baravuga babaremera cyane ariko mugabo mu gihe hamaze kuba impande zidahuje yari byiza ko bose babyiyumvamo bintu biganiye bakavuga ati reka tuganire twumvirize ko hariho igice kivuga ati twebwe ntitumeze neza nta mahoro dufise nta mutekano dufise bakavuga ati reka tubumvirize nabo twumvirize ico bagonda atari uko hovugwa ngo amahoro ariho ngo abantu babimeze neza mu gihugu kandi hariho ikindi gice c'abantu bariko baravuga ati twebwe nta mahoro dufise nta mutekano dufise rero nabona yuko umwe wese yogenda avuga ati tugiye kugira ngo twubake igihugu cyacu kubera iki gihugu n'icy'abarundi bose babwirizwa kucubaka bose twese turi hamwe atanu umwe avuyemo yuko mu gihe bibonekana yuko bamwe bashobora kuvuga ati twebwe turubaka nubwo bajya batobamo ntibikunda nta muntu yubaka rumwe bisaba ko twese twubaka twese dushize hamwe icyiyumviro cy'uwo muntu wundi nyambari hanze cyangwa nyambari mu kindi gice nawe kirakenewe icyiyumviro ciwe kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu kuko birabonekana neza haciye imyaka myinshi ibi biguma bigaruka nyuma y'imyaka 10 bikagaruka akongera kuba intambara nyuma y'indi myaka 10 ntawuzi n'ubu nubwo boganira ko inyuma y'ibi hatokongera kuba ibindi ariko icyari gikwiriye kuba mu Barundi kwari gushaka kubaka igihugu cyabo kuko niho abana babo bazovuga ati hari icyo mwamaze mu gihe mwebwe mwari ku butegetsi canke mwari mufise umwanya wo gukora hanyuma ikindi cyanyuma cyumviro navuga
yego wanzura
cyari cyo nerekeza kumuhuza navuga ati Mandela turamwibuka cyane ku gikorwa cyiza yakoreye abarundi bagasubira kubana inyuma y'ibibazo binini byari byarabaye intambara irengeje nkavuga rero ati na Mukapa nawe ni chance yiwe iyo gukora muri kino gihe izotuma abarundi bamwibuka n'amakunga akamwibuka no mwifuriza rero ko yokora neza agatunganiriza bose mu rutonde rwiza kuburyo abarundi bakongera kubana mu mahoro tukabona igihugu cyacu kiriko kiratera imbere kibayeho mu mahoro atakwinubana kongiye kubaho murakoze
Ildefonso na urakoze cyane
yego na murakoze
duhamagare na Jean Marie amakuru yawe Jean Marie
nameza bokeyere ikiye muri igihugu
ye tanga igitekerezo cyawe ku biganiro by'amahoro
ah sawa arere kiragira mvuge kubijyanye n'umugambi w'amahoro kandi ni kabiganire yego bivuga ngo uno munsi ari wakoze yuko ngo bagiye gutegura imyiyerekano yo kwiyamirizwa ujya buhuza Mukapa kubera ngo ahengamye kuri Sinarede erega Sinarede na niba leta itayemera hari habayemera yuko ariyo iri mukuri ubwambereho raba cyari cyayinaniye ngo dusigaye tubura n'akayi tunywa dusigaye tubura ikaba biriho nyine yahora ikuko 2022 ubuye n'3500 mbega hirya hejuru hatubaranga uyu muntu arara rubunda araura n'aharara kubera abantu bamurara ku mugondo
niko se Jean Marie iyo myiyerekano barayitegura ryari bavuze ko bayitegura ryari
ku munsi wa gatandatu niho bavuze ngo bose ngo aja ngo base bayitabe
Jean Marie urakoze
ndabona urakoze
noneho duhamagare Abdul Abdul wiriwe neza
amahoro neza nyakubahwa mumenyesha makuru
ni byiza rwose nyakubahwa Abdul ikiyumviro cyawe rero
ikiyumviro cyanje ndambere hoho nagire mbanze mvuge yuko ibiganiro mu Burundi turabirembeje dufashijwe n'umugwi washitse nyakubahwa umukuru w'igihugu afatanije na leta yiwe hama ibyuko urya wa Tanzania uriya Mukapa afasha Jeve na Museveni nico nibafashe mugabo umuntu niyibagira ikintu kigeze kuba namwe bwe twese turacibuka aho mu migumuko Pierre Claveri be na ba Pacifique bavuga bati uno munsi kuwa gatandatu no kuwa mungu turatanza gahengwe bikaba uko nyene igisagara kigatekana hose hakamererwa neza hama ati kuwa mbere rero turaja ku mirimo imirimo barimwo yo kuja mu ibarabara murayibuka twese turayibuka nende wumva ko baronze umwanya wo gutegeka leta igahurama ikicisha bugufi none abo bantu wumva boza kuganira na leta gute kandi aribo byose biriko biraba aribo babigitse nari nanditse mu biganiro mu biganiro byagiye birasa
bataganiriye se ibyo bibazo byarangira gute
wewe uta kuganira n'umuntu n'ubundi ibiba byose ari wabigira reka tugende bukebuke tugende dushire mu bwenge umuntu avuze ati mutantumiye ntibizongera ndumva none ko aribo aturika ikintu cyose baba aribo jena kirenda bahanure bene wacu bo muri Sinarede babone bareke kuguma biyugaranye iyo bari ndaje bo baragowe kandi ngaha mu Burundi bari babayeho neza benshi bagenda n'imiduga mugabo sinibaza ko bose ibyo bari bagenda n'imiduga nibafata ingingo niyo mbare yafashe niyo mbare hari ikintu cyasohotse kivuga yuko Forebu ihagaritse ingwano atabyo kugwana na leta atahubwo abakombata ba Forebu bose bishikane ku wayaliste ba guverinema
niyo mbare niyo Abdul Forebu irongowe na niyo mbare
niko ndakubwira ikintu nabonye nasomye kandi nawe woba wagisomye
oya ntabwo giye na gisomye ntabwo giye na gisomye niwe washyizeho umukono se
Yeye umukono uriko uriko biboneka ko ari kintu babaye yabaye busikane gisinye neza uracukura nawe we kuri internet azi nturi muto urada kubibona.
Ye. Nuko Abdul ndagushimiye rero.
Oya sinari bwahete gato.
Gato ya gato cyane.
Rero ubu abari bo bose batoje kuganira nibamenye yuko umunyagihugu uno munsi na 16 itariki 14 zo kwa gatandatu watandukanye no wakera ubu turabona turabona iyo dutembagara tuja namba ari mu manga tubatuhabona namba ari heza tubatuhabona ntitwokwemera kujana kuja mu manga tubibona kuko ntituri impumyi kanacinde imbere yacu harababona hari indongozi nziza nagire nkuhakaro rero kera kugira ngo wige byaca kure ariko ubu mwana wo mu Rundi ariga kuri gusa akavugwa kuri gusa umuvyo yakibaruka kuri gusa jewe mama wanje yari yitongo kugira mbeho kugira mbeho mugabo ubu umwana ari murunganwe kwa bari munsi wanje ubu bavugwa bavuwe kuri gusa biga kuri gusa
Abdul
ahubwo dushigikire leta mu migambi irimwo turabe imbere turabe kazoza tureke gutukisha igihugu cy'iwacu mu makungu kuko umwana agira nabi agataha muga je nibaza ko leta bazavye ikigongwe leta izobakira nk'umubyeyi n'umubyeyi wa twese murakoze Imana ibaho umugisha.
Ye Abdul urakoze nawe kandi Imana iguhe umugisha. Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda noneho duhamagare Diane ari mu Rwanda. Diane wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uratangaza iki?
Ego urakoze mesha makuru kuduhiza jewe nashaka kuvuga kuri ico kintu kiriganiro. Ego kuja ariko aragira neza cyane ubwa mbere twari twihebuye tuvuga ko yakumiye na rede ariko mbaye ndamushimira ko ntambwe yakoze akaganira na sina rede hama kura kuri leta y'u Burundi itambwe kuyamiriza ivuga ko idashobora kuganira iriko irahakana umuhuza kuvuga ko kuko kuva kera yamiriza sinarede kuko barazi ko sinarede ariyo ibabangamiye cyane bwa mbere kuva kare hose bari bashe kugenda mu biganiro kuko bari bumvise ko sinarede batayiziye ubu rero tukavuga ko bataye umutwe kubera babonye ko sinarede batanguye kugegera n'abanyine bayihamagarira mu biganiro rero jewe note
yego
notera akamo leta y'u Burundi icya mbere na mbere yo kwemera ibyo biganiro kuko mu kwaka ibiganiro irazi icyo yiyagiriza kuvuga ngo sinarede ngo niyo yirigwa irica abantu ngo muri ayo makartie abyemere mbega ubutungane buzokora mbega kubera iki bashaka kubihendira kuri sinarede twebwe twanga tuva mu gihugu duhunga tujya mu bihugu bitandukanye ubunye bamwe turi kwata y'amashuri turiko turatura baha kuganira na sinarede kuko bazi ko nabo nyine badafite icyo bavuga mbega aho bavuga ngo sinarede niyo yica abantu nta bapolisi tuzi amazina yayo y'abantu muri ayo makartie mbega sinarede niyo ko tuzi amazina amwe mu gisoda no mu gipolisi aribo bantu ba mbere barasa abantu ku mugaragaro bayora abantu bakagenda kubafunga sinarete niyo ikoresha abo bapolisi ko tuzi igisoda n'igipolisi ari cya leta ya muri nziza bamenye ko ibyo bintu byose bariko barakora bazobihanirwa intaha izo bakubita mu gahanga bavuga ko hazatwara imyaka 40 cyangwa 50 haba n'imyaka 100 abahaba.
Diane ndagushimiye cyane usibye ko na telefone yawe igenda icikagurika ariko ndagushimiye icyumviro cyawe urakoze cyane.
Yego nange ndabashimiye.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Goreti nawe ari kuri telefone. Goreti wiriwe?
Wiriwe.
Amakuru yawe?
Ni meza.
Yego igitekerezo cyawe ku mishyikirano?
Nashaka kuvuga kuri ibyo biganiro biko biraba. Yuko bogerageza kwemera leta ikemera ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke. Je nibaza yuko ibyo byo kuvuga ngo sinarede ngo bayitumiye ngo ntibazitaba nibaza yuko bokwemera bakaganira kuko n'ubundi nta bintu biguma bimera nabi abantu baguma bapfa ubukene buguma bwiyongera urumva nta nyungu turimo turaronka
Uwore rumva ushyigikiye yuko na Senarede yajya mu biganiro igatumirwa koko?
Cyane gose.
Kuri telefone dufite Gabriel. Gabriel, wiriwe neza?
Namahoro neza.
Uratangaza iki wowe?
Ikintu mba nafite natangaza ni nk'interano misanzwe noterera abo bahuza. Abo bahuza bacu bashyizweho, ndabona ko bogira ikintu bodufasha kandi bakaba bashingana hebuku atanahamwe bohengamira.
Ni naho duhereje ibiganiro byo kuri Nosaha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye Fatou yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma nabo nyene, n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twashikirije. Mwakoze. Ijwi rya Amerika.